agriculture amakuru mu kirundi
turabaye mwiriwe tunabaye ikaze muri aya makuru twabateguriye kuri uyu mugoroba w'igenekerezo rya 13 kwezi kwa kabiri umwaka w'2025 ayo nayo akabashimikiye ahanini kuri ibikuru bikuru kuri uyu wa kane amakungu yahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe radiyo kuri ibyo bamwe mu barundi basaba bimirije gutorwa mu mabanga y'igihugu kudahirahira ngo bavugire ku maradiyo imigambi batazoshitsa nk'uko byagiye biribonekeza mu matora yagiye araba mu gihugu muri aya makuru tuja kubashikana mu ntara ya Makamba amazina abiri ariyo Musenyeri Joseph Kimararungu na Vianney Ndikumana niyo yemejwe n'inama nshingamateka y'u Burundi kuri uyu wa kane ngo asubirire abakomiseri babiri ubu umugwi w'igihugu seve ujejwe kuri no kunywanisha bivugwa ko baherutse guta umurimo atambo nabo bashikirije abo nabo akaba ari Pasitori Clement Nowe Ninziza na Ruyize batungwa nayo hoba hari abarundi harimwo n'abategetsi bamwe bamwe berekana ko bagendana ibimenyetso by'ihamuka ibyumwe mu bahinga banonosoye ibijyanye na politike asigura ko bibonekera mu majyamba asa n'ayacanisha mwashikirizwa akanasaba ko mu matora yimirije inzego zifite icyo ziterera zohagabira kuko biri mu bituma amatora atagenda neza inkurikizi ku iyugagwa ry'urubi mu Burundi buhana na Repubulika y'Intwaro rusange ya Congo mu gice cya zone Gatumba mu ntara ya Bujumbura zirabandanya kwibonekeza kubera ubuzi bumwe bumwe busa n'ubwahagaze hatanguye kwibonekeza ubugizi bwa nabi butandukanye butari buhamenyewe nk'uko abaho babishikiriza ibyo byose ni muri aya makuru ahagarariwe muhinga bw'ibyuma na Matiyabo na Yesu iridwi ni Odiro Nkejimana mukanya muyaramvuye
Radio Indundi Culture
nari mpejeje kubibashikiriza mu ngingo nkuru nkuru z'ano makuru hahimbajwe kuri uyu wa kane umunsi mpuzamakungu wahariwe radiyo mu Burundi mu kivugo cyato harimo kahise k'iradiyo iterambere ridakumira n'ikibanza cyayo mu gihe cy'imirije amatora kuri uwo munsi nyene bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Makamba basaba bimirije gutorwa mu matora yimirije kutazokwirahira bakaja ku maradiyo bavuga ibyo batazoshitsa aho babivuga bafatiye kukuntu mu Burundi hari indongozi zamazivuga ku maradiyo imigambi itigerishi kwako ikindi basaba nuko kugwa ibishoboka amaradiyo akumvikana mu bice byose by'igihugu kugira baze barakurikira iby'amatora yimirije kurikira bamwe mu banyamakamba baganiriye na Radio Indundi Culture
uruhara rw'amaradiyo icyo mbona co kenegwa gukora kugira ngo atsimbataze amahoro ni ukuvuga ko inkuru ukwiri hanyuma bakayitangaza kugira ngo amahoro atsimbataze duhere ku banyepolitike abanyepolitike bugabanya ibintu byo kubesha badashobora kwemeza kuko iyo babesha ibintu mu nyuma ntibikirikizwe ni vya bindi bica bitera umuhungabana mu bene gihugu mu bisanzwe amaradiyo icyo kintu iyo tukisaba kugira amaradiyo antahe akanya abantu bavuga ibinyoma bahe akanya abavuga ukuri kugira ngo natubise bame turiho amahoro yamatekanye
cyasaba nk'uko mu Burundi asaba yuko odwamadiyo muhara iyo kumvikana ntara yose kugira ngo burwimeje amatora kugira tuze twumvise akadiyo kuko iradiyo turayikunda gose cyane kuko atawe iradiyo kuko arategeza amakuru bwo kwa madushikiriza nk'amakuru atarimo ibihuha amakuru meza yatuma abanyagihugu baryoherwa nabo banyepolitiki nabo nta bintu ku iradiyo ko ku maradiyo yabo tugeneye kuhocisha ko y'ibihuha tukeneye yuko duha amakuru meza ibintu by'ibihuha rwose aho ukabireka ahubwo kugira twinjire neza mu matora tugomba yuko imigambi bavugira ku maradiyo ishyitsa ibyo bavuga ubu ntibabishyitsa neza ntitubibona neza ko babishyitsa ubwo ubu bishyitsa byotunezera cyane twebwe abarundi kweri buvuga ibintu by'iterambere ibintu biduteranya twe ntabyo tugomba tugomba imigambi y'iterambere twebwe abanyagihugu
ni muto nk'abatwibwe bo twigira bakamushyikiriza nk'icyumvira umuntu abayitandura bakakimushyikiriza nibura nk'ubu nk'ibijyanye nk'imyange hari gihangira umuntu ayisabiye se ayironkera wera umuntu muto uyu kwatuzoza gushyikirwa babandi bakutsekuze barose amasitoke none wano nawe umuntu muto zowama batsiri hari mucyari kimwe gusa rero abantu bari imbere bo turabira mwe ni gihugu akama bakamenya ko umurundi umuntu muto bamuronderageze amatora nteruye nk'igihe kimwe nko ku mwaka wahera tuve mu matora barahagirije ko yuko harabarobe karatabarobere bariho igipolisi ndetse n'icyatsi tubagenda mu gashya twarabuze n'umuntu numaze kudusambira ibiki n'ibiki aza kubabaza mbega mwagiri sabara ngo imitumba ntamwe yigezaza ariko n'umuntu imana yadufashije trap yuvuga ukuri bakavuga ati ni ukuri banyagihugu bati nimuje hamwe muvugane ari nk'ihangere ibonetse bayironkere ku rwego rumwe cyo kimena abategetsi icyo ndasaba cyo nk'icyo amaradiyo y'uruhara gukurikirana bene igihugu bato baradushikira batuvugira abagiye gufata ingingo bwo gukurikiza amategeko bakumviriza umukuru na mutoyi kurugero rumwe kobera turi bene igihugu twese gusumbiriza naho tukagera muri cyakiringo cha ya myaka bavuga twese turi ku murongo umwe
bamwe bo mu ntara ya Rugigibobo mu buseruko bw'igihugu bavuga kwicikagurika ry'imirongo y'amaradiyo riri mu bituma badakurikira makuru neza mu gihe bemeza ko imwe mu biganiro n'amakuru bituma bunguka byinshi bamwe mu banyeshuri bo ku mashuri amwamwe muri iyo ntara nyine babajijwe nabo nyine bemeza ko ibiganiro n'ibikino bimwe bimwe bituma biyubakira inyifato zibereye reka iyo nkuru tuyibaze mugenzi wacu Pantaleo Ntakaruta Imana akorera mu Rugigi
nkuko bishikirizwa na bamwe muri abo banyagihugu bo mu ntara ya Rugigi amaradiyo afise uruhara ntangere mu gushikana ijwi kure mu kubaka ikibano n'imigambi y'iterambere bafatiye ku ntumbero ziba zashyizwe imbere na leta umwe muri bo yemeza ko nk'ibyo korora inkwavu abikesha uruhara amaradiyo yagize mu guhimiriza si n'ibyo gusa ngo rero nahigiye byinshi nk'intumbero y'imbona kazoza bituma atangura kwiyumvira imigambi yozomuha ikibanza kibereye mu gihugu kizoba giteye imbere arejo spe kwizera nawe umusengo agendana ubumuga ariko ashona impuzu nawe nyine aremeza ko amaradiyo asahiriza biboneka mu iterambere yibuka ko mu biganiro ariho yumva abagendana ubumuga bihaye ingingo yo kutabeshaho no gusegerereza nawe cyo bigira intumbero ubukabakora umwuga wo gushona naho abikora afise ukuboko kumwe saba gusa mbona abanyeshuri barahigira byinshi mu biganiro bicishwa ku maradiyo nko mu bikino bihijamba abakiri bato bigana ubuzima buboneka canke hariya bemeza ko nko ku bijyanye n'indimi bahigira ibitari bike bakabona ko ahubwo amaradiyo arakwiye gusahirizwa agasamirana mu gihugu cyose maze inzitizi z'uburyo zikava mu nzira nayo imwe mu mirongo icikagurika ngo byotosorwa hakaba ugushyiraho imihora y'umuyaga nk'ubuhoraho kuko biboneka ko kutamenya ibivugwa mu gihugu ari nk'ugusigara inyuma mu iterambere n'abiruko bamwe mu banyagihugu bemeza ko hari zimwe mu ndirimbo zifise agahaze mu by'imico n'akaranga bakabona ko ubukwigengesera mu kumenyesha amakuru kuri amwe mu maradiyo Murugigi Pantaleo Ntakaruta Imana hajye ndudukiritira
Pantaleo Ntakaruta Imana tugukengurukire kuri uyu munsi kandi uruganda rwa radio indundikiritire rwabajije president Sylvestre Ntibantunganya yahoza rumenyesha makuru imbere yuko umukuru w'igihugu uruhara rwa radio kuva muri kahise mu mibereho y'abarundi asigura ko atakindi kimenyesha makuru cyose biri radio Ntibantunganya abona ko ama radio akwiye gushigikirwa kugira nakorere mu bwigenge
mu Burundi bose yuko atakimenyesha makuru kindi uwovuga kuti abarundi barakoresha atari iradio kubibazo canke kuzindi manza nkuru rubanza kwerekeye amatora muri aya mezi ari imbere
ariko president none niko vyamye akiradio imwe mu myaka ya 80 muri abamenyesha makuru yamiterera gushika uno munsi rikwiterera
yaraterera mugabe gaterera ushingiye igihugu cyari kigeze mu 63 darimwe hari radio imwe kandi yo radio ntiyari bwaje mu minwe y'abarundi mu 1965 naho nyene hari radio imwe 93 hari iradio imwe mugabe ico gihe hari na yandi maradio yavuga ibiraba ubuzima bw'u Burundi nka radio BBC ya yabongereza mengo na rapport d'Amerique ico gihe cyose ni radio yari ifise uraro ukomeye cyane mu kumenyesha amakuru n'uyu munsi abarundi si benshi bafise ba televiziyo si benshi bafise ibishika kuri aya marezo sosiyo igihe twebwe twakora hari ku mugambwe umwe hatari ntumbero irekura cyane abamenyesha amakuru hari n'igihe nk'umuntu yaza uri kurategura amakuru cyo kiganiro akakuja heje aho bwira ati uteza kugira iki
byo birashobora gushika mu icano
birashobora gushika bishize no gusubira inyuma aha a n'ukuri hoba uburyo bubodeka gushikira kumenyesha makuru mu gihugu turakeneye imenyesha makuru bikomeye kugira ngo bumve ko ari umwuga utezwa kwigenga koko
nayo bushikira nganje bujerwa kumenyesha makuru busaba kubimenyesha makuru nk'amaradiyo byo bandanya guhijamba imigwi y'abantu bakiri inyuma mu iterambere umuvugizi w'ubushikira nganje bwo kumenyesha makuru Thierry Kitamoya yibutsa ibimenyesha makuru guhijamba impande zose mu bihe by'amatora yimirije mu gutsimbataza intwaro rusangi umubano mwiza n'umwumvikano hagati y'abarundi
Radio Indundi Culture
Amakuru ya cerabandanya ku isaha 12 n'iminota 28 n'amashinga mateka yemeje amazina y'abantu babiri bagiye gusubirira abakomiseri babiri bo mu gujejwe kuri no kurekuriranira Severe Musenyeri Aimé Joseph Kimararungu be na Vianney Ndikumana bagiye gusubira Aloyse batungwa nayo na Pasiteri Clement Noe Ninziza baheruka gutumura imatambo n'imwishikirijwe. Umukuru w'inama nshinga mateka y'u Burundi aremeza ko abo bagiye gusubirizwa mu mabanga batakiyabarizwamwo nubwo atatomoye neza iyo bagiye agatekerera impanuro abo bagiye muri ayo mabanga kugira ntibate mu ihumbi uwo mugwi mahurempayano.
Inama nshinga mateka yize ku mazina y'abantu batandatu mu bagera kuri 15 berekanye ko bashaka gusubirira abakomiseri babiri b'umuguje rw'ukuri n'ukurekurana Seve baheruka guta umurimo batamenyesheje impamvu mu gihe ikiringo cyabo kitari bwahere. Musenyeri wo mu ishengero rya Anglikani Aimé Joseph Kimararungu umututsi ava mu ntara ya Gitega na Vianney Ndikumana umuhutu ava mu ntara ya Kayanza ni bagiye gusubirira Reverend Pasteur Noe Ninziza umututsi yahora ari cegera c'uburongoye mu Guseveri be na Aloyse batungwa nayo yari mu bagize uwo mugwi. Umukuru w'inama nshinga mateka Jonas Daniel Ndabirabe aremeza ko bagiye gusubirizwa mu mabanga batakiyabarizwamwo nubwo atatomoye neza iyo bagiye. Zimwe mu mpanuro yatekereye abo batowe ni uko bogendera ibanga kugira ntibate mu ihumbi uwo mugwi Severe.
Turifuza ko mwebwe bakomiseri bashasha mwemejwe n'inama nshinga mateka turifuza koko mwobera umuco abo muzoba musanze muri Severe mubabere abahanuzi ndongozi nziza muzogwanya ikintu cyitwa indiscipline muhagararire ibanga muhagararire indahiro mukirinda kuza kuvugana nabi hanze ibintu byo kuzungurukana ikintu cyo kugurisha Severe abantu bakirinda umutima cyangwa gatima kugushaka kugurisha Severe.
Izo ndongozi zasubirijwe zari zarahiriye kwinjira muri aya mabanga yo kuba mu rwego rw'indongozi z'umuguje rw'ukuri n'ukurekurira nira ku itariki ya 30 z'ukwezi k'8 mu mwaka w'2024.
Mahurempayano rakenuye amwe mu mashyirahamwe yigenga akorera mu Burundi asaba umugwi w'igihugu ujejwe ibyo gutunganya amatora seni ko ufata ingingo zose zishoboka kugira imyidogo ijanye n'uko amatora yibwe muri kahise ntizisubire muri aya matora y'imirije. Bavuga nk'ibijanye no gushikana amajwi aho yegeranirizwa kwandika impapuro zihabwa indorerezi zatumwe n'imigambwe n'abigenga harimo no guharura amajwi aho umugwi seni usanga imyidogo idashobora kubura uko byogenda kose yotamira tuzi.
Claude Nkurunziza ayoboye Radio Rema FM afise amakenga ku mutekano w'ibiva mu matora igihe biriko birajanwa mu bibanza vyegeranirizo ry'imigwi jeje gutunganya amatora mu makomine no mu ntara ahakunda kuvugwa ko ababijanye bongeramwo ayandi majwi.
Yageze kuzikura hajya muzijyana aho zitegerezwa kuja kwa usanga tegerezwa n'aranga atazwi bigatera urwamo rimwe rimwe handa bava ngo harabazikozemo bandika ibindi.
Reka no guharura amajwi ivyama vyateje uruhagarara nk'uko Pasitori Jean Paul Nemerimana arongoye ishirahamwe TIA Found Burundi abishikiriza.
Ndiko ndaraba ingene bitomoye n'ingene mwadukonvense yuko ata buryo bwo kwiba amajwi canke kwihenda buriho nca nibaza mu n'ilamentation yuko amatora yibwe mbega biba vyagenze gute ko nzi amategeko adatomoye mu Burundi gusa.
Ikindi kimaze kwibonekeza mu matora yabaye mu Burundi ni uko urupapuro ruri ku ivyavuye mu matora ku kazu k'itora bita F2 rugwizwa hifashishijwe ubwome bita carbone ivyo bigateza ukwiyamiriza ivyavuye mu matora bivuye ko nk'urupapuro rwa nyuma ivyanditse ko biba bitabona neza. Muganga Rafael Bindariye arongoye ishirahamwe NMD arabisigura.
Muri province ya Bujumbura liste de candidats ni 29 personnes. Mwatubwiye ko abamandataire politique bose bafite droit kuri copie ya F2 hanyuma rero zindi zitanu imwe ijya kuri cour constitutionnelle ceci cepi ceni na president bureau de vote au total akaba 34 copies. Hanyuma tukaba tuzi ko amaformule be n'aya akoresha kuri carbone none 34 kupima d'accord la 34e copie izoba iri visible techniquement.
Umugwi seni umenyesha ko atabwome carbone buzokoreshwa mu kugwiza urupapuro F2 ababijejwe ngo bazokwandika rumwe rumwe kwago. Kubijanye nuko atawo kwidoga kw'amatora yibwe Prosperi na ugwami ya rongoi mguiseni asanga vido gababgirizwa kubaho uko vizogenda kose.
Amatora ni kinita an evenement conflictogène. Ukumi gira kose, ijande vila komei. Ni uwanza uli mninyungu. Uwanza uli mninyungu wa wakari uwani na. Nuno ndeleture. Deja mwari wa kukula mamatora ya hii mkataraba. Wemi mpani mbora.
Amwe mu mashirahamwe yigenga asaba ko yofashanya n'umugwiseni mu gushiraho imigwi y'abantu yofasha abanyepolitike kwakira ivyavuye mu matora haba gutsinda canke gutsindwa nkuko bamwe bemeza ko byari byakozwe mu matora y'umwaka w'2020.
Ibihe by'indya n'Uburundi bugenda burabamwo kuva mu kwikukira gushika ubu biri mu bituma bamwe mu Barundi bo wabagenda n'ingwara zijanye n'ihamuka. Umuhinga mu bijanye na politike Denis Bashimiye Ubusa abivuga fatiye kukuntu hari indongozi mu majambo yazo zishaka kugwarura kahise mu kwagiriza abo badatahura ibintu kumwe ko ari bo babi kubera ibyo yita ko ari ikimenyetso byamuka asaba abafise icyo baterera mu matora yimirije kuhagabira kugira ntibiteze utunenge muri icyo kigogwa cy'igihugu cimirije.
Mu nyifato z'Abarundi umuntu arashobora kubonamo ibimenyetso vy'uko Abarundi bafise ibikomere nk'akarorero mu bijanye n'imvugo. Urashobora kumva yuko harimwo ibikomere vy'ugushaka kwagiriza abandi abo mudasangiye ubwoko, abo mudasangiye intara, ushaka kwerekana yuko bo ari bo babi nawe ukerekana yuko uri umuntu mwiza. Ingorane yavyuka ikaza ari ya politiki mugabo kubera umuti utabonetse abari ku butegetsi ucusanga bakoresha imvugo ijanye nironda koko ironda ntara, icyo kikaba ari kimenyetso kiza kwerekana yuko hariho ibikomere abantu basanzwe cyangwa barongoye abandi bafise. Iyindi ngendo ni uku kuntu mu itunganywa ry'igihugu ushobora gusanga dushinga amabanga abo dusangiye ubwoko, abo dusangiye intara, abandi tukamera nk'ababinuba ku kibazo kijanye n'ibi bikomere. Muri kino kiringo cy'amatora abajejwe kurongora igihugu n'imigwi ijejwe amatora kumwe n'abanyamigambwe bohagabira cyane kuburyo batabandanya bishimikiza ibintu byivangura, kuko iyo bigenze gutyo amatora aho kuba ikimenyetso ciza cyo gushikiriza ubutegetsi biciye mu mahoro, amatora aravaho agahinduka ikiringo cuko aje gusubira kuvyura ibikomere.
Denis Bashimiye Ubusa yanonoso ibijanye na politiki akaba n'umwigisha muri kaminuza. Bamwe mu badandaza bahora bakorera mu isoko yaho bita ko kabasazi muri zone Gihosha komine Ntangwa mu gisagara ca Bujumbura basaba leta y'u Burundi ko bafise amikoro make yobafasha kubaka aho badandariza ni nyuma yaho iyo soko ihiriye muri Nyakanga 2024 umwaka uheze. Bavuga ko muri kino gihe badandariza iruhande y'ikibanza iyo soko yahoramwo mu ngorane zitari nke nko kudandariza ku izuba. Abaguzi bo bemeza ko ibidandazwa bimwe bimwe byaciye biduga ibiciro nk'amafaranga amajana abiri, bakemeza ko mu gihe byogumuka ibiciro byoguma biduga bakabona ko leta nayo nyine ishobora kuhagirira uruhombo ku bijyanye n'amakori n'amatagisi. Diodone Niyanzigamiye
Badani yawe kumeza ikonari
aya bampaye kuri sandisi.
Ushitse muri ico kibanza wasanga mu mudandaza ariko barubakwa utubudandarizo twabo nkuko babisabwe. Abandi batunganye neza ibibanza bazokubakamwo mu gusasa amabuye hasi hafi ya badandaza bahora muri aho gasoko, bakaba ariko badandaza ibidandazwa bitandukanye ku izuba rimene imbwagahanga. Aba tuhasanze naho bashima isanungwa cy'iyo soko bavuga ko batoye kuhadandariza
kugasano. Ahubwo ni byiza cyane
ko ubabona n'ubundi abahahombeye ni benshi kuko ntibocabanyaga ibibanza byabo ngo bace babitwarwa. Ikibazo nyine yagira ngo rayo kuyoronka iduharage naho yemeye ko ijya byuba rimunagura
hari hatufashije rwose akabura tubaja haruguru mu myanya.
Abaguzi bo bamenyesha ko ibiciro byaciye biduga inyuma y'igosha ryaho gasoko aho ibidandaza bimwe bimwe byaguze amafaranga agera ku 200 nk'uko tuhasanze bitwiganira.
Hariho ibintu bimwe bimwe bisa neza gabantu n'ibindi bintu bizinze cyane nk'ibirayi ikiro cyangwa igihumbi amajana umunani uruya ikiro cy'ibirayi gitatu ibihumbi bibiri.
Naho biri uko baba baguzi cyangwa abadandaza babona ko leta yofasha abo badandaza nagira uruhombo ruba mu bijanye n'itozo ry'amakori n'amatagisi
irahahombiranye aho leta irahahombira byinshi anye mahera bahora bakuranga ayo bakironka
hagabake nkubwo no kuvuga nk'abantu bahari nkubwo nibake abacuruzi ko bahora bangana gusa ko bangande ashobora kubataka
iyo soko yo kumutangano muri zone gihoza komine ntangwa mu gisagara cha Bujumbura yahiriye tokombera mu ijoro ryo kuwa 14 wa 15 nyakanye 2024 inyuma abategetsi bagendeye ico kibanza harimo bashikiranganje batatu harimo ubudandaji uburimi n'ubujeje by'imigenderanire n'andi makungu hamwe n'uburongoye gisagara cha Bujumbura nyuma y'izo ngendo niho mukuru w'igisagara cha Bujumbura amenyesha ivyafunditswe kuwa 11 nzari uyu mwaka ku vyigwa kuri aho gasoko vyaheze ni naho kuwa 14 uko kwezi nyene ibikorwa byo gutunganya ico kibanza vyaca bitangura
Diodone Niyenzigamiye urakenuye inyuma y'indwi urubibe rwo muri zone Gatumbi intara ya Bujumbura aho Burundi buhanira urubibe na Republika ya Intwaro Rusangi ya Kongo gugawe bamwe mu basanzwe bakora urudandazo ndengambibe ruto ruto n'abasanzwe bakorera ubuzi butandukanye bavuga ko ubu bari mu ruhombo rudasanzwe bakanegura ko mu kibano hatanguye no kwibonekeza izindi ngeso nk'ubusambanyi n'ubusuma bagasaba ko botunganirizwa kugira nabo bashobore kubandanya baronka ikibabeshaho Kelly yakankundiye
Inyuma y'indwi urubibe rw'igihugu cy'u Burundi buhana n'igihugu cya Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo cugawe abasanzwe bagira urudanda za ruto ruto ndengambibe hamwe n'abakorera ubuzi butandukanye hafi y'ubwo rubibe bavuga ko ubu bari mu ruhombo
ingaruka mbi ziriko zirahaboneka nuko abantu benshi baranguye bagace bahumbiraho kuko hari igihe ubufise ibintu bikenerwa gusohoka uwo munsi biraye bica bipfa
kubyiwacu turaje bugaye mutaka mu ruhombo kuri kwa dufuseje dukora tudanda rizanga bamwe badandaza batomate twe twose inyama dusa n'abavyeyi batoka restora bugaye ntituba tukironse baba kiriya badufasha kandi ayo dukura nga nyadufasha muhira
bagasigura ko aho bari batanguye basabwa impapuro z'inzira kugira bashobore kurengana ubu bajuragizwa ugasanga ni ku ruhande rw'u Burundi bugaye ikindi gihe naho ni ruhande rwa Kongo hugaye
tagira igitamburisho nta kwinjira ushatse kwinjira kugahatuka iwawe urumva ni gukubitwa inkoni ubu burashobora gusanga ingambo y'u Burundi barakuretse urinjira wagera ku ngambo y'i Kongo ku bariyeri ya mbere y'i Kongo bakacaba kubwira ati Barundi ruziya kwenu batubataki kongera ukagaruka cyangwa bigakunda ukagomerera cyangwa ugacisanga hano mu Burundi barugaye ugacisanga abakongomani nabo buguriye
bakanigura ko mu kibano ubu hatanguye no kwibonekeza ingeso zindi nk'ubusambanyi n'ubusuma
kandi no mu kibano naho izindi ngaruka zica zihaba uko umuntu aca buringe natunga umuryango ugacisanga henshi ubusuma buciye bwiyongera kandi bwari bwapfungutse n'ibindi byaha byose ubumaraya bari bwapfungutse ariko busha bwongerekana kuko umuntu ntari ko arajya kurondera nk'uko yara sanzwa cha kuronde
bagasaba ko butunganirizwa kugira bashobore kubandanya bakora neza baronderera n'imiryango yabo
cyo twobasaba nuko burabinye bo dutunganiriza bakaturaza ngo meze meze basi nimba tweronka n'ukuntu
dusaba ko bora bingene badutezurira abantu bato bato
ivyo bikaba biruko kuva ku munsi wa kane uheze itariki zitandatu z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2025 urubibe rw'u Burundi bufitanye n'igihugu cya Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ruri muri zone Gatumbi intara ya Bujumbura rwugaye akaba ata Murundi yemerewe guca kuri urwo rubibe agenda mu gihugu kibanyi cya Kongo abakomoka mu gihugu cya Kongo bashaka kwinjira mu Burundi bararekuriwe kwinjira ariko ntibarekuriwe guca basubira inyuma naye abasanzwe bari mu Burundi bifuza gutaha mu gihugu cyabo barashobora kugenda ariko ntibemerewe ko boca bagaruka i Burundi
Kreli ya Kankundi urakenuye nino kuyo nkuru yawe turangirije kwa aya makuru y'umugoroba ku isaha 12:42 abafashije kuyatororokanya ndabakengurukire nkengurukire kandi Mati yabo na Yesu yamfashije amajwi arabashikira Odironkejimana nayo abashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu na gahwane